Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Alice Ndayizeye.
Matia wana Yesu ni wari muhinga bw'ivyuma ndabana mugije n'icuti bakunze ndabayikaze mana makuru Kirundi tugiye kwashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza ko imbibe hagati y'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yugaye, akavuga ko byavuye ku ntambara iri muri ico gihugu hagataho umusitanteri wa komine Rumonge kubera impunzi ziriko zirinjira mu Burundi bivuye kuri izo ntambara, ahamagarira abarongoye kudahindaro impunzi z'abakongomani mu mihana yabo. Bamwe mu mashinga mateka barekana amakenga kubijanye n'iduzwa ry'amakori kubidandazwa ivuye mu bindi bihugu mu ibwirizwa rishasha rigenga amafaranga leta ikoresha mu mwaka 2025 ushira 2026. Naye umushakashatsi mu bijanye n'imyimenyerezo ngororamitsi akaba n'umwigisha muri kaminuza Celestin Mvutse Banka abona ko akwiye umugambi wo kubaka ikibuga gishobora gukorerwamo inkino zitandukanye nk'uko ibibuga by'umupira w'amaguru bigwiriye mu Burundi. Mu nkuru y'imico kama twashikiriza iminsi yose ya gatanu, umunsi tuvuga itunganya gakaranga abarundi bemera ku masumo y'ikarera. Mukanya inkuru imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nonge kuba ikaze umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza ko imbibe hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zugaye ku mutekano muke urangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro yaremesheje muri komine Muramvya kuri uyu wa gatanu, asigura ko ivyo kandi biriko bitera uruhombo Burundi bitumwe n'uko ibidandazwa vyahora bica ku mupaka wa Gatumba bidasubira kuhaca. Evariste Ndayishimiye ariko avuga ko hadashobora kugurugwa kuko hakiri intambara zivugwa mu gihugu cya Kongo, yemeza ko nizashureha hazoheza hakugurugwa. Muri ico kiganiro bagarutse kandi ku kibazo kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Kristalize Harerimana Idoni.
Muri ico kiganiro hagatso kibazo kijanye n'ihungabana ry'urudandazwa ku rubibe hagati y'u Burundi n'igihugu kibanye ca Repubulika ya Intwaro Rusangi ya Kongo, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aremeza ko ugo rubibe gugaye bivuye ku mutekano muke urangwa muri Repubulika iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Asigura ko atahoreka ngo uruja n'uruza rubandanye kuri uwo mupaka mu Gatumba kuko batoshira imbere inyungu iva mu rudandazwa kurusha ubuzima bw'abarundi.
Urubibe urari Kongo rugaye bibi ate kumuteka ruhombo ngoro niho itari kuraganda turahomba mugaba magara nayo karutamazana kugurura kugira ndabantu bace bapfa ngo nuko baronza amahera. Ayo mahera azokora iki mu gihugu abantu bapfuye? No gutenyenya amahera azabonekeje.
Ikindi kibazo cabajijwe ni kijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho bashatse kumenya ko ibiganiro byo bavyaranse kugico bifasha kugira imbibe hagati y'ivyo bihugu rushobore kugurugwa. Kuri ico mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko Burundi ataco utakoze kugira u Rwanda gwerekana ico rusaba u Burundi gutyo imigenderanire igende neza, ariko gushika ubu u Rwanda ataco rurerekana.
Kugacu nako dutagize ngo tugire ibiganiro n'ubu tuguma dusaba twene duhagarika tuba tuti nta kamaro ko kugwana twetabwira ati tubwire icyo muduhora gushika ubu ntacyo baratubwiye. N'umukuru w'igihugu twarihuriye nzira amaso mu yandi kugira ngo tuzobabaha tutacarindiriye turabica bagumirize.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abandanya asaba ku Rwanda gotanga abo yita abagizi ba nabi bari muri ico gihugu. Ndayishimiye amenyesha ko mu gihe ico gihugu co kwemera ibiganiro imbibe zoca zugurugwa. Muri komine Muramvya intara ya Gitega, Kristalize Harerimana ku bwa Radio Indundi Culture.
Kristalize Harerimana urakoze kubera rero impunzi ziriko zirinjira mu Burundi bivuye kuri izo ntambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bwa komine Rumonge buragabisha abanyagihugu bo muri iyo komine batanga indaro kuri izo mpunzi mu mihana. Uwirongoye havuga ko mu isakwa ryakozwe kuri uyu wa kane hari impunzi zigera kuri zibiri zafatiwe mu mazu y'abantu baho. Augustin Minani hamenyesha ko bimwe mu bihano bashobora guhabwa harimwo gucibwa amahadabu, akabahamagarira nyabuna kubafashiriza mu bibanza barimwo aho kubatwara mu mihana yabo. Jodone Niwanzigamiye.
Komine ya Rumonge ni imwe mu makomine agize intara ya Burunga muri kino giri kirakira impunzi zamuka mu gihugu cya Repubulika iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo biturutse ku ntambara zibonekeza muri ico gihugu. Zimwe muri izo mpunzi hari zishikira mu makambi y'impunzi, izindi zigashikira mu mihana y'abantu. Kuri izo zishikira mu mihana y'abantu bintu ni naho kuri wa kano ubuyobozi bwa komine ya Rumonge bwatunganije isaka mu mihana yaho kugira abahawe indaro muri iyo mihana baheze basubize mu makambi y'impunzi aho bagera kuri babiri aribo basanze bari muri iyo mihana Gisteme nani amesha ko aho mu Rumonge mu gihe hasanzwe hakenya amazi izo mpunzi bazireka zikaja kuvuma muri amwe mu mabombo ari mwa amazi ari naho hari zidasubira mu makambi y'impunzi zategekanirijwe borongo yo komine ya Rumonge avuga ko ico gikogwa chamakiriko kiratunganywa kugira ngo hubahirizwe itegeko ry'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange ryo kuwa 17 kigara mu no mwaka ribuza ko ari impunzi yohungira mu mihana y'abantu akanavuga kandi ko bikogwa mu ntumbero y'ukubahiriza amategeko mpunza makungu agenga impunzi ahamagarizo mpunzi gushikira mu makambi y'impunzi kuko hari abaheza bakazakira mu nyuma bakazitunganiriza naho kubazihindaro yemeza ko ari ingingo zafashwe ku munyarumonge wese azokora ivyo aho uyu mutegetsi avuga nko kubaca mahadabu ahamagara abarongoye nyabuna gufashiriza izo mpunzi mu bibanza zirimwo na cane cane kubaha ivyankenerwa nk'ibifungurwa n'ibindi hakubatwara mu mihana yabo Ugisteme nani amesha ko muri kino gihe impunzi zahungiye muri iyo komine ziriko zirimugwa aho ziriko ziratwarwa mu ntara ya Buhumuza ibweru gushika kuwa 15 kigarama umwaka wa 2025 nkuko biri mu cegeranyo cishiramwe mpunza makungu gita impunzi HCR cerekana ko impunzi zirenga 10,000 arizo zari zimaze guhungira muri iyo komine ya Rumonge
Jodone ni azigamiye urakoze ibiciro byashinzwe na leta y'u Burundi ku bidandazwa vyibanze muri uno mwaka nibiriko birubahirizwa ku masoko atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura muri ndwi yonyene aho bagenzi bacu baciye kuri uyu wa gatanu basanze bimwe muri ivyo bidandazwa nk'inyama zamaze kuduga amafaranga ari hagati y'5,000 n'7,000 ku kiro hamwe n'ibitunguru bimaze kuduga hafi 1,500 mu kiringo c'indwi imwe gusa abadandaza bakabiha isiguro y'uburyo bwo kwiyunguruza na y'abaguzi basaba leta ko yobafasha kugira ngo n'abafise amikoro mato bashobore koroherwa ni inkuru ya Adolphe Nijimbere
inyama kimwe muri ivyo bidandaza vyaduze ibiciro nkaho twaciye ku masoko atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura abadandaza bavuga ko ibiciro vy'inyama vyaduze hagati y'amafaranga 5,000 n'7,000 ku kiro
iciro c'inyama ni 40,000 mu soso cyangwa cyangwa 30,000
ikindi abadandaza bemeza ko caduze igiciro n'ibitunguru navyo bavuga ko vyaduze ayashika ku 1,500 ku kiro
Tubajije
abo badandaza kijyo duka gibiciro cyo bajyavuye ku minsi mikuru bo barabihakana ahubwo bakavuga ko cyo babiva ku buryo bwo kuvyunguruza bwa duze
byaditegerezwa kubaho ariko ingorane ziva ku bukene bw'igitoro kubera usanga imodoka izimbye uwo motare ukuzaniye ugasaba kugera ngo yaguze byabikinje ahubwira ngo kiyana yuze 2,300 kumva kugira ngo rero uri moto yiwe umuha amafaranga menshi
ari gusenga bitenje kubera déplacement ugasanga hari yabireze kugira bishiki ugasanga babikonsumye amahera menshi ugasanga nabo badugije kukubidandaza
iryo duka ry'ibiciro bituma abaguzi bamwe bitaborohera bamwe mu bo twasanze kuri ayo masoko batewe impungenge n'iryo duka ry'ibiciro basaba ko leta yo bijamwo kugira n'uwa mikoro make ashobore gusuma
amaho kabaye twebwe batobato n'ibyo bate kagiye wongera ngo byosho
mu gihe ivyo biciro vyaduze amasoko yacu kuri ayo masoko yemeza ko hari bimwe bimwe byovyo ibiciro bisa n'ivyagumye aho byahora aho bakavuga nk'umuceri ibiharage n'itomati mwiketi bushikiranganje bujije by'iterambere bwandikiye abarongo y'intara ku wa 14 kwezi kwa kane uyu mwaka bwasavye ko ibiciro vyaheruka gushingwa n'ubwo budandaji yibwirizwa kubahirizwa
Adolphe Nijimbere urakoza mwe mu mashinga mateka barerekana amakenga kubijanye n'iduzwa ry'amakori ku bidandazwa yivuye mu bindi bihugu mwibwirizwa rishasha rigenga amafaranga leta ikoresha mu mwaka wa 2025 ushira uyu 2026 bagatinya ko ivyo bishobora gutuma ivyinjira biciye mu kinywa bishobora guca vyiyongera bagasaba ko amahimirizo kubijanye no kuriha amakori ku batanga kori yogwizwa ari umutumire mu nama mashinga mateka kuri uyu wa gatatu umushinga ubushikiranganje mu byajejwe harimo ubutunzi yaremeje ko habwirizwa kuba amahimiriza twinshi na Claire ya Kankundi
zimwe mu mpinyanyuro zibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha mu mwaka w'2025 ushiri 2026 harimo iduzwa ry'amakori ku bidandazwa biva mu bindi bihugu nkuko bishikirizwa n'umushingamateka Olivier Suguru ahagira amakenga ku bidandazwa bizosha mu binwa bi bishobora kwiyongera
muvuga cyane cyane yuko muzokira sur taxe ku maproduit amwamwe cyacaye produits importés mugabo ngacangira amakenga kenshi yukere sur taxe bica bituma haba n'amafraude acaye kumana ico ndashaka ari gusaba nuko cyane cyane kuri ibi bari bire importé yuko obere yokora kazi kayo cyane cyane bakaje mu byaransanye makugira ngo nibi babyinjiye ku isoko barabiseratidide kuyifata ko turabona neza yuko ku masoko ari ibintu byinshi biba byavuye hanze ukibaza ayo macupa arizaje uko yobangana n'amanosetsa kuvamwo izi 2,500,000,000 n'amafaranga make cyane sabe yuko rico kintu jo kuba cyane kugira ngo babe très vigilant
ari umushingamateka service abona rugira we abona ko hakwiye kubaha inyigisho kubatanga kori zijanye no gutanga ikori
ikijanye kandi n'abandi batanga kori aribo badandaza abantu baganira ibintu biragenda neza turifuza yuko mushiraho integuro y'ingene muzahora mubonana n'abadandaza biciye kuba baserukira kugira ngo bumve yuko atari kubakinyiza ahubwo ari kugira ngo ibintu bigende neza umuntu watanga ikori ritamuvunye kuko turazi ko ariho nabigeze guhunga kubera baje kubakontorora igihe ugaca usanga rero umuntu aho gutanga itagisi aciye ahitamo guhunga kandi muva ko kuba uruhombo ku gihugu
Umushikiranganje mu byajeje harimo ubutunzi Alandi Kumana ari umutumire kuri uyu wa gatatu mu nama nshingamateka yaremeje kwinyigisho kubatanga kori zikenewe
Mugari for une sensibilisation des contribuables sur le civisme fiscal kuko turabona yuko navyo nyine birakenewe
Mumvo n'imvano umushikiranganje ndi kumana yarashikirije ko kugira hongerezwe ibitozwa kw'amakori ingingo zimwe zimwe zibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha zahinyanyuwe na izindi zongegwamwo ingingo y'128 y'integuro y'iryo bwirizwa ryahinyanyuwe ritegekanya iduzwa ry'ikori ku bice 2% ku giciro c'ibidandazwa bikugwa hanze y'igihugu hakuwemwo ibidandazwa bimwe bimwe
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Kiriti turabandanya n'amakuru yacu ho wese yagiriwe n'icaha c'ubusuma biciye ku buhinga bwa none ashobora guhanishwa umunyororo n'ihadabu canke igihano kimwe muri ivyo ibi bihano bitegekanywe n'itegeko ryo mu mwaka w'2022 rijanye n'ubugizi bwa nabi bukoregwa ku buhinga bwa none tumaze iminsi tubashikiriza Jota Iratuzi
Ubusuma bukoregwa ku buhinga bwa none buri ubwoko indwi hari ukwibisha uruyeri Icaha gihanwa n'umunyororo w'imyaka 5 gushika ku 10 ni hadabu riva ku miliyoni 10 gushika ku 20 y'amarundi canke igihano kimwe muri ivyo hari kandi abiyitirira umwidondoro w'undi muntu ku buhinga bwa none kugira ngo bibe abantu ubikoze ahanishwa umunyororo w'imyaka 2 gushika kuri 5 n'amanda va ku miliyoni 10 gushika kuri 20 hisunzwe ingingo ya 35 Ingingo ya 36 ivuga icaha caho umuntu yandikira uwundi ubutumwa amusaba nk'ibintu vyiwe byategerezwa kugigwa ibanga muntu mbere yo kuvyibisha abantu ico bita phishing mu rurimi rw'icongereza ubikora ahanishwa umunyororo w'imyaka 5 gushika ku 10 ni hadabu riva ku miliyoni 10 gushika kuri 30 hari nabandi bagumya makuru barungikiwe kandi bategerezwa kuyarungika ahandi canke bakayakoresha ico batumwe nkuko biri mu ngingo ya 37 iyo ngingo ibahanisha umunyororo w'imyaka iva kuri 2 gushika kuri 5 ni hadabu riva ku miliyoni 5 gushika ku 10 canke igihano kimwe muri ivyo hari nabandi batunga makuru bivye ku buhinga bwa none hari nabakoresha igikenye kugira ngo ubarungikira makuru bakeneye hari kandi nabandi barungikira incuro nyinshi ubutumwa umuntu canke abantu benshi batabusavye canke bakakurungikira ubutumwa nabo barungikiwe kandi utabishaka ivyo vyaha byose bikaba bihanwa n'ingingo za 38 39 na 40 z'iryo tegeko
Jota Iratuzi urakoze harakwiye umugambi wo kubaka ikibuga gishobora gukoregwamo inkino zitandukanye ivyo bishikirizwa n'umushakashatsi mu bijanye n'imyimenyerezo ngororamitsi akaba n'umwigisha muri kaminuza Celestin Mvutse Banka abivuga afatiye ku bibuga by'umupira w'amaguru bihari ariko mu zindi nkino bisa n'ibidakwiye Mvutse Banka asigura ko atagikozwe hashobora kwibonekeza uruhombo kugwaruka no kugihugu akabona ko gutunganywa rusasuma yaho aho jahibuga kugira vyubakwe mbere hakajaho n'uburyo bwo kubikurikirana tumukurikire yari kuri mikro ya mugenzi wacu Olivier Kwizera
hariho ibibuga bona byinshi ari bya football zindi nkintu gasanga nta bibuga bizifise no vuga ko mushikiranganje ajejwe iby'inkino yaravuze ikintu icuko bagiye kugira rusansuma rw'ibibuga byose byo mu Burundi hanyuma bashobore guca bashiraho amategeko kugira ibibuga bishobore kuza birakurikiranwa neza kuko urabona hari usanga umenga bica bimera nabi bigasambuka ugasanga ugwaruka rurabuze aho rukinira hameze neza nibaza ko ikintu gikomeye cyane twutegezwa gushiramwo ku bibuga bisanzwe bihari n'ibindi bizovuka twiyumvire ukuntu dufatanya ibibuga aho ikibuga ushobora gusanga kirimwo ikibuga cha basket cha volleyball cha handball ni cha netball kandi byo byose ugasanga biriko birakora no kuvuga ko ico baca bagira bahana amasaha yo kwimenyereza kusanga ikibuga kimwe gishobora gutunganiriza inkino zishika zine n'uburyo bushobora kwinjira mu babwinshi ko buryo itunganywa entretien y'icyo kintu kimira neza
muravyo kumbure umwanya uheze ibyo bibuga hakiri agaha
uruhombo novuga ko ruriho rero kugira kabe akajyo keza kuko Burundi buhungukira mu bintu byuko bwari gutanga amahera menshi yo kubaka ibibuga hamwe n'ugwaruka ruzoba rwinshi zoshobora koronka ugwimenyerereza bitavunye nko mu minsi heze
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
Ngamaze kuvyumva ni wa mwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiriza imisi yose ya gatanu uyu munsi tuvuga hitunga ndanga karanga abarundi bemera ku masumo y'ikarera kibanza kiri muri komine Musongati mu ntara ya Burunga ikibanza gushika n'ubu kicubashwe inkuru y'imico kama twayiteguye na Norris Nduwimana
ku buringanire bwa hectare ziharugwa 165 kiriko ikibanza ndanga karanga kibitsa amasumo y'ikarera izina rya karere giherereyemo kiri ku mutumba anga kigakikuzwa n'imitumba yambuye na munyika muri komine Musongati Burunga ayo masumo avugwa natatu muri rusangi akomoka mu tugezi twa Nyakayi na Mwaru duhura tugaja kugira uruzi karera na tariki yaho cabereye ko abakimenye ubwa mbere canke abahegereye bahuriza ko byukuri ariko ivyo kugikingira byagiye gutangura mu myaka y'1980 umukuru w'ibibanza ndanga karanga bikingiwe mu gice c'ubuseruko Desihaimana Irakiza avuga ko ivyo byabaye kubwo ubutunzi kama kibitse
cari kibanza cakoreshwa bijanye n'ibintu byo kubandwa kuraguza baca boga aya mazi akoroka cavuga ko akuri mikoshi yose bwa nk'abantu basaba itunga abantu bavyara uruvyaro umwe rw'abana gucanga ibitsina dufate abakobwa n'abahungu ndetse n'abavyeyi hajya bibungenze baraza kugira ngo bumve ko umwana azovuka ameze neza
gushika n'ubu ho muyoboza kukira ubushikiranganje bw'ibidukikije ntaje umunwa mu kwemeza ko amasumo y'ikarera gikiza
bari n'abakiza n'uno munsi kuyarondera no kuyakoresha baba bafise abantu baza kubafasha mu ibi byo kubandwa mu mfumo wabo akabuhagiza aya mazi cabigira karindira ibizokurikira
muramenya ko bakiza
turabimenya kubera harabaza gushinga intahe bonyine bakaza kumuranga bakatubwira ati twebwa haradukije mu nzira iyi n'iyi
none ibyo kuri iki kibanza giheza kigahurira he n'itunga ndanga karanga na kabaka bwa Burundi bwisangije Desihaimana Irakiza
uvuga ko mu ibi byo kuvuza imiti y'ikirundi ibinyi byo gusenga imana batatuzanya abazungu y'imana twemera no munsi imana y'u Burundi yari kiranga bajeje kubandwa canke gusaba uwo kiranga baca boga aya mazi ubona akoroka cyabwa ko akuri mikoshi yose nico gituma rero akiza kuko n'ubu turabona ibimenyetso byo ko hari n'abakiza n'uno munsi kuyarondera no kuyakoresha
mu gihe cano nariko ibi ntibicemegwa na bose ibyo babaje ku bwa Mana Irakiza kubera umuzo w'iterambere kuko kubwi wicazirizwa gishobora kutibangwa
bamwe bose babyita uko babyiyumvira mugabo tumenye ko umuco w'ikirundi abasokuru na basokuru zari byo bakuriyemo rero uno munsi tuko dukoresha imico y'abazungu nayo mpamvu ubona turi mu bibazo bitandukanye kuko kare hari ndero ikirundi ifatiye ku muco w'ikirundi mbwo no munsi tuko dukoreshwa n'abazungu nico gituma bamwe babifata uko bavyumva baciye batuzanya amasenge atandukanye
ibi rero bituma ibyo gukingira bya binyegezwa bibitswe mu kibanza c'amasumo y'ikarera bigenda biteranya begereye ico kibanza n'abajeje kugikingira agahomba ariko mu gukingira itunga kama ryoranzwe mu makungu ibi tuzobigaruka ko mu nkuru y'imico kama izokurikira
Nduwimana Ina nchuti bakunzi turangirije hanu makuru twariko turabashikiriza shimire Matiyo abona Yesu ari muhinga bw'ivyuma shimire nawe mwese mwa muduteza biri mwandanye mugire ihe vyiza na radio indundi kitu murakoze.